Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya Bosco FM 88 n'ibice bitatu. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. wa mwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Igihohosi idaye giherutse kuba muri Mozambique cyarononye ibintu bitari bike igihe caca mu bice byo hagati muri icyo gihugu imbere ko gitera kija mu bihugu bya Zimbabwe na Malawi. Icyo gihohosi cyateye imyuzurane ikomeye cyane muri Mozambique igihe inzuzi za Punge na Buzi muri icyo gihugu zarenga inkombe amazi izo nzuzi akwiragira mu bice bitari bike. Mu gihe amazi yatewe n'igihohosi idaye ariko atera agabanuka mu bice bimwe bimwe by'igihugu, hari impungenge ko igitigiri cy'abahitanywe n'ico gihuhusi gishobora kuzokwiyongera. Bivugwa ko igitigiri cy'abapfuye gishobora kuzorenga igihumbi mu gihe abasinzikajwe n'ico gihuhusi bavugira mu bihumbi amajana n'amajana, cyane cyane mu gisagara cya Beira kiri ku nkengera ziba hari India. Icyo gisagara nico cyageramiwe kurusha ibindi bice byo mu gihugu cya Mozambique, mu gihe abahinga mu byerekeye ihindagurika ry'ibihe bavuga ko ibiza nk'ivyo bishobora kuzoba kenshi mu bihe biri imbere. Akarere ka Afrika koba kiteguriye gute ivyo biza? Ni mu kiganiro muri sanga twatumiye Professor Jacques Nkengurutse yigisha biologie muri kaminuza y'Uburundi akongera akaba ari mu mashirahamwe avugira ibidukikije. Mutumire ndabaramukije.
Amahoro neza.
Igihuhusi idaye ni igihuhusi gikomeye cyane cyabikiye bigacika mu gihugu cya Mozambique kandi muri Zimbabwe na Malawi. Abavugwa ko muri gihe ibitigiri by'abantu bamaze guhitanwa n'icyo gihuhusi muri Mozambique ari 446, mu gihe 259 bamaze gupfa muri Zimbabwe na 56 muri Malawi. Muri rusange gushika ubu hakavugwa ibitigiri by'amajana 761. Ariko biravugwa ko izo bitigiri bizotera byiyongera kuko abantu benshi bataratogwa bataranashika mu bice bimwe bimwe by'icyo gihuhusi cyaciye. Ku bwanyu mukingira ibidukikije, n'izihe mpungenge mufise ku bihuhusi nk'ivyo n'ibindi biza mu bindi bihugu bya Afrika, uburyo Afrika yo bayiteguye ni gute?
Novuga yuko by'ukuri Burundi burafise ibyo bumaze gukoresha bitari plan de contingence kugira ngo ibiza biteye bashobore kugira igikozwe. Ariko by'ukuri impungenge zirahari kuko uravye ibiza twe bikunda kudutera ni ibiza bijanye n'imvura cyangwa ibiza bijanye n'uruzuba, ukabona ko by'ukuri Burundi ibikorwa birahari ariko ibitako bitarakorwa navyo ni vyinshi. Uraze nk'iyo bibaye fata akaroro k'imvura cyanke ziba zirimo n'imiyaga amazi menshi cyane cyane akunda kuboneka mu biyaya nk'ikiyaya Cimbo n'igisagara cya Bujumbura, nuko ubona ko amategeko y'igihugu atubahirizwa, maze ratubahirijwe ukabona ko ivyo bikorwa ari mahiske yuko izo ngorane ko zoshobora gushika zigatwara ibintu byinshi gusumba uko byategerezwa. Uravye yuko nk'amategeko itegeko ryubahiriza bita koridoro ryubahiriza amazi bivuga imetero ziza gusigara hagati y'aho abantu bubaka hamwe n'amazi, ubona ko bitubahirizwa haba ku nzuzi cyangwa ku kiyaga cya Tanganyika, hanyuma ikindi nacyo nuko mu misozi hanamiye nyene urana ku Burundi ari igihugu cy'imisozi ukabona ko amashamba aguma gabanuka maze imvura rero yije kugira amazi ahora ibiti bigafata amazi ibyatsi biri mu mirima bigafata amazi maze amazi atemba ajya mu myonga akagabanuka ukabona ko ibyo bintu byose bigenda bigabanuka bikerekana rero yuko u Burundi butera buja mu bihugu canke bitera bija mu bihe igihe twogira ikibi kiza kidutera ingwane zogwira gusumba uko zategerezwa.
Muri Mozambique harimo bamwe mu banyagihugu basinzikajwe n'igihuhusi idai bavuga ko leta itabagabishije mu buryo butomoye ariko leta yo kavuga ko yagabishije abanyagihugu ku byerekeye ico gihuhusi indwi zitari nke imbere yuko gishika. Uburyo bwo kugabisha mu Burundi ubona buteye gute?
Jewe nibaza ko uburyo bwo kugabisha abantu atabuhari by'ukuri kuko nibaza yuko bisaba mbere n'ubuhinga bukomakomeye bimwe tekinoloji bya meteo ukaba uzi yuko meteo z'iwacu iyo tuza kuvuga ngo imvura iza kugwa nibaza yuko tudafise iterambere rikomeye cyane ku buryo amahirwe yuko uko babivuze biza kugenda atari manini cyane bikatabigwa na rero yuko hogira n'igikorwa mbere naho hogira naho bugira ngo babivuge ugasanga ku kuntu igisagara gitungana ibyo ugasanga uko novuga imisozi ihanamiye igisagara cya Bujumbura atwe tubwiye igisagara gusa ariko n'igihugu cyose usanga by'ukuri ibikorwa byakoze kugira ngo ibyo biza bigire ingufu nkeyi ntibitere ibibazo bikomeye cyangwa impact atari binini ariho nubwo ko ahagaze mbere ikibazo nyamukuru ariko n'ubya byo kugira abantu yuko bava bategwa by'ukuri mbona tabihari kuko twavuga nko mu kimwe bambe mu 2013 14 nibeshe mu kwezi kwa kabiri hari kiza cimvura cateye Burundi kirahitana abantu cyane cyane mu gisara cya Bujumbura kitana n'ibintu byinshi yuko atanumwe yari yabwiye abantu ko icyo kiza cyapfa kibatera nibaza yuko icyo yari ingorane yuko tutararonka iterambere rigezweho kugira ngo abantu bayimenyeshwe hanyuma ngira ngo ibiza byo nka kiya cateye cya idai cateye muri ibihugu by'amajepfo ya Afurika nibaza yuko nabo nyene batari baziteze kuko ari bivu bishika gake nibaza ko mu Burundi gishitse atamwanya uko abantu bamenya ko kigira kibashikire uhari mbere hamwe bwa uhari hoho twagirwa amahirwe ko muri kino kuganiro twogira abahama abakura maze bakabitumenyesha
nibyo tugomba tubwire ego nibyo tugomba
tuko ariko by'ukuri jewe mvuga yuko ibiba bikwiye gukorwa mitunganywa y'ibisagara mitunganywa y'imisozi ihanamiye ibiyaya ibikwi aribyo bikomeye cyane cyane uburyo kiza cyaje ko nubisubiza inyuma ariko je nkavuga yuko ibikorwa byinshi ibikorwa bibereye na cyane cyane ari iby'uko hokorwa ibituma ikiza giteye kitonona byinshi.
Reka turabigaruka ko reka tuze ku murongo ya telefone dufite Jean Bosco batwumva.
Ndamumva cyane ndamumva.
Irindi zina huri
nitwa Nyamwari Jean Bosco abandi mu cyo Mozambique.
Ego uwo tubwira urafise ikibazo cyangwa icyo bishikiriza ukatubwira naho uherereye kuko ni ibintu byifashe muri Mozambique.
Ego ndi muri Mozambique ndi Maputo.
Iyo Maputo hameze gute ubu?
Ya sai Maputo hameze neza cyane n'ubushobe bwa gabantu turashima kabisa. Keze yuko twumva icyo kiza cyaje kebene wacu bari beira ni kure yacu ariko turapinzwe bibera aho nabaza gufasha bacaho tuherereye.
Yego. Hari kindi kimvi ufise ushikiriza cyangwa ikibazo?
Ikibazo no shikiriza cyangwa ejo no shobora guterera mugihe ibiza nk'iri ba bishyize mu bihugu nuko abantu bagiye gukurikirana ibirere yuko bimenyesha kare abanyage bakamenya neza babyifatamo kuko ndabyo nk'ibintu byabereye hariya hanyu beira n'ibintu bitegwa bacane nibaza yuko n'abanyage batari babimenyekana nibaza ko batari bakontora ikirere cyo gituma abantu bagerwe ibirere boza barabikurikirana hakiri kare.
Murakoze turabashimiye.
Murakoze cyane no mukomeze.
Yego. Dufite kandi Bizimungu ku murongo wa telefone. Bizimungu irindi zina huri
mu Burundi
Ego ufise ikibazo ufise cyimviyo?
Nge n'icyumvo cyagushikiriza.
Ego?
Ugerageje kuraba ibyo biga muvuga nini wacu mu nda aho n'umenda ku ruhande rumwe rw'imitaro mu nda byoba kubera ku ruhande rumwe mvurumenda cyakugwa nyine mu biyaga inkuba n'iki ahubwo mwo yaba ukuntu umujyo dutumira nk'umu n'umatwari ba leta mukase ba leta byose bitaba byanze dutsindiye.
Murakoze.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mwariko muravuga uburyo bwoshigwaho bwo kugerageza kugwanya no kwitegurira kurushiriza ibiza nk'ivyo bihuhusi segenya kanuruzuba kuko mu bahinga bagize ubushakashatsi kujanye n'ihindagurika ry'ibihe bavuga ko ari ibintu bizotera biba kenshi na cyane cyane mu karere ka Afrika kandi inkurikizi zizoba zikomeye cyane muri Afrika kubera uburyo buke. Ni ibihe ubona byokorwa muri Afrika cyangwa ari mu Burundi mu buryo buhasanzwe bwo kugerageza kwitegurira ibiza nk'ibi? Allo?
Allo?
Mwumvise ikibazo?
Allo? Oya, sinacyumvise musubiramo.
Nako ndavuga nti uburyo ariko muravuga uburyo muranyumva ubu? Mwari ko muravuga uburyo bwo tunganywa bugashigwaho kugerageza kwirinda ibiza nk'ivyo cyangwa kugabanya ingufu zabyo mu gihe byaba bishitse mu karere ka Afrika mubona hokogwa iki kuko abahinga bagize ubushakashatsi kubijyanye n'ihindagurika ry'ibihe baravuga ko ibintu nk'akijya gihuhusi idaye hamwe n'imvura y'isegenya imyuzure uruzuba ari ibintu bizotera ibyiyongera cyane uko iminsi izogenda iragenda cyane cyane mu karere ka Afrika mu gihe uburyo budahagije muri Afrika bwo kwitegurira ibyo biza mu buryo ubona buri hafi amareta muri Afrika yofata ni nk'ubuhe?
Jewe cyane cyane nko kubijyanye n'u Burundi no vuga mpereye ku bintu bitatu bisanzwe kandi biboneka ku bantu bose. Nibaza yuko mu myaka iheze abarundi na cyane cyane barimbura bakimburira mu bigega, nibaza yuko burya mu kwirinda impanuka zijyanye n'ihindagurika ry'ibihe icyo kintu kirakomeye kubera umuntu afite ikigega kirimwo ivyimburwa naho izuba ryokwaka burya ashobora kumara umwaka cyangwa ibiri atariyicwa n'inzara. Ariko nyene kubera iyo hindagurika ry'ibihe hamwe n'abantu babaye benshi umwimbo waragabanutse. Je nkavuga rero yuko ibyo leta ikwiye kwitaho na cyane cyane ari uko bafasha abanyagihugu kugira ngo bashobore kugira umwimbo mwinshi, umwimbo babika, bibaye ngombwa leta ikanafasha kugira ngo iyo myimbo ishobore kubikwa neza ntiyonone kare n'inyita no kwita ibigega rusangi kugira ngo umwimbo ntiwononwe hanyuma y'amazi kandi iyo nk'iyo imvura nyinshi teye iri mu rubura cyane uruzuba rukaka abantu bakaronka icyo bajya nuvuga ngo ni stock y'ibyo gufungura. Icya kabiri nuvuga ngo mbere ni bibiri bifatanye biri mu itunganywa ry'amatongo hamwe n'ibisagara. Urabona nari nabikubwiye ingene inzuzi ngai Bujumbura ziva mu misozi hejuru muri habita mu migwa ukabona ko ari imisozi hanane cyane amazi afise ingufu. Ubwo rero iyo iyo ku misozi hejuru hakiri ubugaragwa atamashamba hari atabiti bihari ni ukuvuga ko imvura yose iguye yose itegereza guhurukira mu mwonga. Twari tuzi kera yuko iyo imvura iguye umuntu yagiye umwana yagiye ku ishuri abarimu bamurekura akarengwa nyaruke kugira ngo ntasange uruzi rwuzuye ngo abe ingene bataha. Aho hari kera mu myaka ya 80 ngira ngo naje nari nkiri umwana muto yagitangura kuja ku ishuri.
Yego.
Ico gihe ubu siko bikimeze. Iyo imvura ibonye iguye ahubwo urategereza ukarindira ko imvura ihera hagaca nk'isaha imwe inzuzi ziba zamaze kuzura mbese zikaba n'amazi yarangiye. Nubwo ngo nta mazi agisigara mu misozi iyo amazi aguye ubwo nyine aba yamaze kurengana ni kubera atakiyafatira. Nubwo rero ngo mu byo leta yasa gukora kandi bifasha no mu kugwanya ihindagurika ry'ibihe nuko ko imisozi yo kwambara ibiti bika donc bagatera ibiti bagatera ivyatsi kugira ngo amakari ingufu z'amazi zigabanuke.
Reka tubandanye
nda kijanisha n'iki kintu cyuko itunganywa ry'ibisagara rimeze nena kubie ko itege kujama zimurundi rivuga yuko hategerezwa gusigwa imetero mirongo itanu cha na mirongo itanu uraze ku nzuzi canke ku kiyaga Tanganyika ukabona ko mu Burundi by'ukuri ivyo bintu bitariko birubahirizwa kandi bisize byubahirizwa bitubahirizwa na gato hanyuma mbere biranaboneka yuko ubarize gako yatera ingorane inzuzi zikazitana abantu cyangwa zikuzura zigasesa zigasambura abantu zigasambura amazu y'abantu cyangwa abantu bato bato
bakinda
gukagira cyangwa ikarira abantu bato bato
yego
atukira nko mu buterere ingene amazu ya Mariko arasigagurika
katurabibandanya
imvura kubera abantu bubaka batubahirije amategeko
reka turabivuga
rero ngo kuri ugo rugero rero navuga ngo amategeko arakwiye kubahirizwa iyo tegeko ry'amazi rakwiye kubahirizwa uko itunganya ry'ibisagara rirakwiye kubahirizwa cyane cyane rikiyumvirwa hakurikijwe uko tubona igisagara gisanzwe kimeze uraze
reka tubandanye reka turabibandanya
uraze n'ubutunganya bwiza
yego turabibandanye reka tugaruke ku mirongo dusukubitire ku mirongo ya telefone kandi aho dufise Egide uratwumva
ndabumva
irindi zina huri
yewe wa Egide ndi Burundi
yego mufise ikibazo cy'imviro
mufise icyumviro
yego
je sanze ndongo ishira hamwe bitwa initiative pour la santé la protection et développement communautaire
dikoriki
amare ndongo ishira hamwe bitwa initiative pour la santé la protection et développement communautaire
yego
ishira hamwe rero mu byo rimwe bikora rero gukingira abantu mu gihe cy'impanuka nico na kandi yango bashiki shimikire gatoya kandi kandi niya nimba muzakoneza kanyo hari izigo umuntu aheruka kugira cyonyine mu ishyamba ry'iwacu turiko turaraba ihindagurika ry'ibihe harakwiye yuko abantu babifata nk'uko ari ukuri kuko hariho abantu babigeha ukamengo byacitse imikino ku buryo n'ingingo usanga ziriko zirafatwa usanga n'ingingo zitaba zifite ingufu cyane nk'akarorero nk'uyu mutumire yarebye kuvuga ku kibazo cyabwo bakabada kwigiza amategeko ku kiyaga cya Tanganyika ukwiye ugiye kubiraba ku kiyaga cya Tanganyika iki kiyaga cya Tanganyika kiriko kiraduga kuko abahinga baravuga yuko hari aho cyahora kigera hama abantu barahubaka kitagira tera gikama buryo kiriko kirisubiza itoto ariko naho kiriko kirisubiza itoto ugiye kuraba ntangi ngo nini iri kirakogwa yotuma abantu bari bamaze kubaka aho hantu bashobora guhindura inyubako zabo turavuga nk'akaro nk'ishyira hamwe rimwe rikomeye risanzwe rikora ibinyobwa aha mu Burundi byitwa Bralirwa aho buheruka byari byatewe n'amazi kandi bikagaragara yuko mbere no ku nkengera z'ahandi bintu biyatatanganyika amazi bikaraduka ni ukuvuga yuko igikenewe kihuta bategeza gukora no kuraba umuntu wa mbere ikintu cya mbere ubanza gukora ingingo yose yo zikingira amagara y'umunyagihugu ku buryo umwe n'igihugu wese ahabari yumva yuko kwizo mpanuka zishobora kugushika kubera n'ibintu bimaze gutangira gushika kandi n'ibi bitera biriko birabandanya biba
murakoze
nyamukuriye gukogwa ni ukukingira umunyagihugu imbere y'ibindi byose
murakoze
ego
yari Egide yariko arashikiriza icyumviro ciwe radio Ijwi rya Amerika Washington DC reka tuze no kuri David uratwumva
ndabumva ni Kigali
yego mufise ikibazo icyumviro
icyumviro
yego
amareta yo mu bihugu bigize umuryango Afrika yunze ubumwe akwiye kumvikana kuri iki kintu ku buryo bufatika ku buryo habaho guhuza ingamba kuko usanga igihugu kimwe gishobora gufata ingamba nziza ariko ikindi kiri mu cyogo kimwe cy'amazi cy'imvura kiri gifata izo ngamba none se umuntu afata ingamba wenyine undi nazifate ugasanga arazisangije kandi niyagari hituruka ibyo bintu bigomba kubungabungwa mu buryo bumwe yatanga iki ye mbona ikintu cyo kuvuga ngo Burundi u Rwanda Uganda cyangwa se igihugu runaka kirafata ingamba cyonyine runaka kitwege tugeze aha ngaha ku ijana byarorera ahubwo abakuru b'ibihugu bakajya hamwe ibigo bifite aho bihurira no kubungabunga ibidukikije no gucunga iyo miyaga bikaje hamwe bigakorera hamwe kugira ngo habeho mbega nka East Africa ikaba yakubaka station nini cyane icunga iyo miyaga hamwe ishobora no guturuka kure ariko n'abahandi bakaba babimenye cyo ni icyambere icya kabiri akwiye kujyaho ibigega byo gufasha abantu bahuye n'ibiza mu by'ukuri zirimo kumva ko muri Mozambique ntibarabona ibyo kubafasha bihagije ni African ntiyasohoye itangazo ndetse gusa wenda ibintu byo kubahumuriza bisanzwe biraho nta bufasha bari babona mu magambo ahinnye rero nkabona ko hakwiye kubaho ingamba strategy ariko kandi uko ari ibiza nyine bidateguza hakabaho n'uburyo hajyaho nk'ikigega cyo kuba cyahora kiteguye gufasha abantu bahuye n'ibyo bibazo
murakoze murakoze
murakoze cyane
yego Professor Jacques aho muhavuga iki kuri icyo cyumviro cya David
yego murakoze na cyane cyane reka mpere kuri uyu yabanje kuvuga ibijanye n'ingana amazi ke yagatanganyika ariko araduga by'ukuri biramaze kuboneka yuko nk'umwaka uheze mu kwezi kwa kane amazi ke yatanganyika yarabaye menshi araduga ku buryo yasambuye n'ahatasambuye yamaze igihe yaramaze gutera amaplage amwe amwe ugasanga cyo yadupayote bubaka abantu bivuniramo akanyota canke bicaramwo yaramazemwo nk'indwi zibiri canke zitatu yuzuyemwo amazi ukabona rero yuko kuri ari yari tegeko rya yibereye ko iryo tegeko ryubahirizwa rijanye no gukingira ikiyaga Tanganyika n'imbibe n'impande zayo icya kabiri nuko muri kino kintu yatugiye ati ni ishyirahamwe ry'ukuri rikora ritanga intererano muri bino turiko turavuga nkaba nubabwira ko hari n'indi shyirahamwe jewe nagendeye yitwa OPIRCO muranyumva
ndabumva
ego yitwa Organisation pour la prévention et l'intervention contre les risques de contingence nasanze ari ishyirahamwe rito cyane by'ukuri itarakura mugabo nabonye irimo abantu b'abakiba ngo bakiri bato ugwaruka natanyani rwaciye mu mashuri ruzi ubwenge ariko bitararunka ubonye ibicapo by'ibyo bifuza bifuza gukora barakwereka bijya bigize bakonje bajya abantu bakora bajya polisi bakora ibyo gutabara cyangwa bagira neza ariko naranda babagije atese murabifise barambiye ateka nabi dufise ariko biri mu cyitegerezo biri mu byumviro byacu ni byacu mu byo rero leta yarikwiye gukora mbere yarikwiye no gufasha abo bantu bakubwira ngo igihe ibiza biteye bashobore kugira intererano mbere mu byo nabonye bakora barerekana ko bagazura imigazo yamaze kuziba kubera icyo gihe kubumva ko ari intererano ikomeye kubera imvura iguye basi amazi araheza akaza gusesa atwara ibyonona ibyonona yabanje kuba yagumye mu mihora yatwara nkaba narabonye ko afite mu bicako by'abafite n'ibiduga bijya byo guza gutabara rero nkavuga rero yuko mbere mu byo mwari mwambajije ni ukongera ko yuko amashyirahamwe nk'uyu yaje kutuganirira cyo kimwe n'iri gitwa OPIRCO ndiko ndavuga nabonye rikora muri bino bijanye no gutabara mu gihe cy'ibiza
naho muri make
fatwa mu mugongo na leta mbere n'amashyirahamwe
yego
hanyuma
nashaka
iki nacyo David avuze
aho niho nashaka kuvuga
birakwiye kw'ingufu kw'ingufu zija hamwe by'ukuri ibyo bintu birabereye kubera dufate yuko nk'ibihugu bibiri bihu kimwe kiba kiri ku musozi ikindi kaba kiri mu kiyaya badakoreye hamwe by'ukuri uwo muntu ari ku musozi ashatse yobwa ati genda ho nya uri mu kiyaya akamutera amazi canke by'ukuri iyo bavuga ngo icyo bita bassin versant ngo iyo ushaka kuyagukira aménagement ya bassin versant ngo ifo pense global mu kindi navuga ngo iyo ushatse kugira gutunganya neza amatongo n'imisozi ibiyaya hamwe n'imisozi byose ubyumviye kubitunganya ubyumvirira hamwe niho bigenda neza ntavuga rero yuko rero icyo cyumviro cyiyo by'ukuri aricyo yuko bikwiye kuja hamwe n'akarere gashinga ingufu hamwe mbere ibikoresho bimwe bimwe bizimbye byo kugira ngo bimenye hakiri kare donc prévision izo ngorane ziza gushika kugira ngo bashobore kuyonka bitagoranye kubera nibaza ko afite uburyo bwinshi fise kugira ngo baronke uburyo bwo kugura ibyo bikoresho bigezweho nubwo ngo tekinolojiki kugira ngo ubwo ibijuma bishobore kubironka ko bibereye by'ukuri ko bashyira ingufu hamwe kandi nibaza ko cyumvira cyumvikana kandi ari cyiza
murakoze dufite kandi Abdul aratwakuye uratwumva
muraho neza Fredy
ni Videla muri he
ndi mu karere ka Rwamagana umurenge wa Gahengera ni mu ntara y'Iburasirazuba mu Rwanda
mufite ikibazo icyumviro
mbere na Amerika mbanze shimira abanyamakuru barazi izwi rya Amerika kuko uyu mwanya muba mwatugeneye tugatanga ibitekerezo cyangwa tukabaza n'ibibazo tuba dufite banje kubashimira muri abantu babagabo
murakoze
bo ikibazo mfite nge mu Rwanda dukunda guhura n'ibiza by'inkuba hamwe na hamwe tukumva ngo inkuba zahitanye abantu cyangwa se zahitanye amatungo cyangwa se zangije ibikorwa remezo bimwe na bimwe ako ndibaza ese nta kuntu hajyaho ikigega gikwiye gufasha abantu bahuye n'impanuka nk'izo ngizo kubijyanye n'ibiza n'icyo kibazo nari mfite murakoze
mwishyura gute Jacques
Jacques nkengurutse mvuga ngo icyumba nziza cyane kubera nibaza ko mu Kirundi mbere no mu Kinyarwanda umuntu yagize ibyago ababanyi abaturanyi bamugarukiraho bakamufasha ari uw'inka inkuba yakubise zose maze ababanyi ari bonita ari baturanyi nk'abanyarwanda babivuga yuko aheza akamufasha kugira ngo asubire korora inka nkavuga rero ngo biba bibereye rero ko leta igira ikikoze biba bibereye yuko ibiza nk'ibyo bije hagira ibigega bishobora kuza gufasha abantu kubera burya iyo nk'umuntu yari umworozi nka zose zikagenda abasigaye mu kangaratete niko abandi bavuga bivuga rero yuko iyo leta ibishoboye kugarukira kuri abo bantu kubera burya iyo umunyagihugu atunze amerewe neza ni leta ibimerewe neza donc birabereye mbere si n'ibyo by'inkuba gusa ariko novuga yuko ibintu igihe umuntu agize ibyago biba bibereye yuko igihugu kimugarukira ko hanyuma ikigega buriya amafaranga yacu aba yavuye mu banyagihugu aba yavuye mu misoro aba yavuye mu bikorwa bitandukanye ni ukuvuga yuko ari nka redistribution leta ibisubije abanyagihugu ibyo yari yarabahaye kugira ngo kuko leta ni ukuvuga ko ari gusantraliza amatungo y'igihugu iyo rero umuntu agize ibyago leta ikamugarukira ko igashima ibyo bigega by'ukuri biba bibereye kubera ubundi n'ibyo bita resilience namye ndondera ijambo resilience mu kirundi no ryita ndabibura ariko nca nibaza ngo twovyita kutagirira kwivyukiranya canke kutagirira urumva rero birabereye yuko leta zifasha abantu kutagirira kudaherayo iyo ibiza bibahitanye
yego
ico cizo nibaza ko ari ciza mbere si ku nkuba gusa niho yoba imvura naho yoba ibintu by'uruzuba babereye ko leta ifasha kandi nko mu Burundi hoho biramaze kuba yuko babwira abantu ati yamara zana amafaranga igihumbi zana ibihumbi bibiri tuje gufasha nk'abantu bo mu burengero mu buraruko bw'igihugu za Kirundi ati barishwe n'inzara kubera uruzuba ibyo n'ibisanzwe yuko leta iba yikoze ko nyarubwira ko yataba uburyo bukwiye ibifise nayo ubundi hoho yabibereye nyine ko leta iba ibona ko hari abanyagihugu bamerewe nabi
leta tubandanye yego Habimana uratwumva
yego
irindi zina ahuri
Habimana Hermine Gilde ndi muri Malawi
uri muri Malawi aho uherereye igihuhusi idaye cyarahashitse
oya aho ndi nicyashitse ariko cyarapfe kwashira ko abona muri Mozambique no muri Malawi si kure cyane
uhereremo
aho
uri muri kihe gisagara
ndi mu gisagara cya Blantyre
okay ufite ikibazo cy'imviro
ego urabona iyi miyaga itanguye kuzira iragira yonona ibintu mwaka karere urabona mu Rwanda imvura yaraguye mu Burundi mu ntara ya Ngozi yonona ibintu nayo Hello
ndabumva mu muhera heze cyumviro
enagira mbaze koba kubona abahinga bavuga yuko bigiye kubandanya mu ibi bihugu bya Afrika nagira mbaze nk'ibihugu cyane cyane nko ku Burundi yuko hari ikintu naho hoba hadoshikirwa cyangwa ibihugu ko babigabishije yuko hari ibiri ko biritegura kugira ngo iyo mpanuka niyaza bizofasha abanyagihugu cyanye ubu muyaga uzotera ugenda hehe ubuko bavuga yuko ugeze muri Zimbabwe ubugiye kwerekeza hehe icyo kibazo cyane sisi
yego reka bishure mu mwishure Jacques
Murakoze jewe n'ukuri sino menya neza aho uko bigiye gukurikira ariko nani ndaba ikarata ndaba ku ikarata ya Afrika ndaba inge n'ijya miyaga yateye biboneka neza ko yazananye niba hari indiano igatera itera mbere burya uraje bijanye n'imiyaga sikwitwa ntihari kure cyane y'u Burundi naho butashikiriwe ushaka gushikirwa n'ubundi munsi ariko ntibikabe. Ikindi nacho nuko no muri Mozambique bavuze yuko byukuri ico kiza batari baciteze kuko ari kiza kidakunda gushika uno rero cyashitse nuko no muri gishobora gushika mbere mu Burundi muziko ibiza byo dushikira atari ibyo byonyene cyane cyane ko turi muri Rift Valley no kuvuga yuko ibintu byanya mu gigima ahubwo bishobora kudushikira hanyuma ibijanye ngira ngo na le volcan ibirunga ko dushobora gutera navyo ariko ibijanye n'uyo muyaga naho byo dushikira by'ukuri nibaza yuko icyo abahinga baba bavuga yuko Burundi utari utegere cyane aho abo byoshikira ariko ko bishobora gushika byovyo ntabushaka kuvuga yuko amahirwe yuko bishika ari ubusa yama ahari naho biba make ariko natwe dufise ingorane nyinshi ibyo haruho umuntu w'igwamagana mu Rwanda yakora avuga ibijyanye n'inkuba bisigaye bikaze hanyuma hakabaho ivyo vyizo ivyumvura igwa igahitana ibintu inzuzi zigasesa zigahitana amazu zigahitana abantu ko byabaye bisigaye bigwiriye cyane hani Bujumbura mbese no mu kiyaya ca Cimbo cyose ivyo vyose bisaba yuko leta igira ibikoze mbese novuga mbere yuko na leta mbere hari ibiri kurakora mbwanzibaza yuko nkizera yuko ukubona ko biguma biza binyaruka ariko itegerezwa kuraba icokogwa akaba ari ibintu bitangore plateforme nationale ijanye no kugwanya ibiza iyo rero plateforme hariho iyo ku rwego rw'igihugu akaba ari iyo ku rwego rw'intara mbese na makomune amakomune nk'ubu narabonye mu Rumonge ko iyo yafashije ikaja kuraba ifatanije n'abantu bari mu baje bakora mu bijyo byo gutabara abantu batewe n'ibiza kugira bashobore kubona ibikenewe bashobore gutabariza nico atani cyane bakora
reka tubandanye
rero uko igihugu ko kibona ko ibintu bitera biyangara ariko giseza kuca naco gifata ingingo zirusumbirije ndi cyanke zimwe zimwe nshasha kugira ngo ingorane zitegwa n'iryo hindagurika ry'ibihe nivyo n'inkurikizi yavyo ingorane no bwa ngo le consequences zoba ntoyi paraporo kubera ubundi ntazobihagarika turetse ko dushobora kugabanya
ingaruka zavyo reka tubandanye
ingaruka dushobora kugabanya ingaruka zivuye kuri ivyo bintu
yego Inosa ari ku murongo wa telefone Inosa ratwumva
ndabumva neza
irindi zina huri
nitwa Ntezimana Inosa mvuka mu ngororero ariko ndi hano ku Muhima I Kigali
yego ufise ikibazo ufise cyumviro
mfite ikibazo ndetse n'icyumviro
yego
noya twebwe inaha mu Rwanda uko iyo ukurikije uko ibiza bigenda biza buri mwaka uko umwaka utashye ukagenda ukareba ibyabereye mu karere ka Gakenke ziriya za Nyagatare ndetse n'ahandi hose muri iki gihugu cyacu usanga ni Rusizi muri iyi minsi nabwo haherutse kuza ikiza gikomeye uruganda rw'icyayi rurangirika bikomeye ese igihugu ntabwo kiba kihazaharira ukurikije wenda nk'inkambije baba barateguye ugasanga noneho hakubitiye icyo kiza igihugu n'igihita gisubira inyuma mbese mu mushinga baba barateguye kugira ngo bite kuri abo baturage kuko hari abaturage usanga bahazaharira cyane mbese bakabura aho berekeza ese leta ikora iki leta iba yarateguye wenda igenamigambi yuko wenda icyo kiza gishobora kuza hanyuma cyaramuka kije ikagoboka abantu bahuye n'icyo kiza ikindi gitekerezo nari mfite
yego muheraheze munyarutse
yego murakoze no kugerageza kuko ubumenyi bw'ikirere nabwo ntago dusobanukirwa abaturage ntibasobanukirwa ibyerekeranye n'ubumenyi bw'ikirere abashinzwe iby'ubumenyi bw'ikirere bajye bagerageza bihangane bageze amakuru ku baturage hakiri kare, kubera yuko ntabwo umuturage ashobora kumenya igihe imvura ishobora kugwa cyangwa se igihe ashobora guhurira n'ingaruka. Ariko baramutse bamenya amakuru hakiri kare, wenda hari bimwe na bimwe bishobora kurindwa hakurikije uko abakora mu bumenyi bw'ikirere babivuga.
Murakoze cyane. Murakoze, turabashimiye. Muhavuga iki hijaga?
Njewe natanze mbwe yuko ibyo ariko aravuga urumva ko bijanye n'ibyo nibiba ino i Burundi. Hama nashaka mbanze nsaba imbabazi abanyarwanda cyangwa abantu bari mu Rwanda ariko baranyumviriza ko nguma mvuga ku bijanye n'u Burundi kubera ibyo mu Rwanda ntabizi cyane. Ariko nkiba ariko aravuga uyu Inosa by'ukuri birasa n'ibyo Burundi, ati uko iyi minsi igenda muri ino minsi mu burere bwinshi bibazo biraboneka. Nacatanga akarorero ka Rusizi, buriya akarorero ka Rusizi yatanze niko karorero k'i Burundi cyane cyane i Bujumbura, kuko urumva ko ari mu biyaya. Icyo kiyaya rero urumva hari imisozi iri hejuru yacu kigasuka amazi ku kiyaya, akaba avuze iryo hinguriro ry'isukari ryononekaye. Ni ukuvuga ko natwebwe mu Burundi by'ukuri ikibazo cyane cyane ahimwe i Bujumbura icyo kibazo gisa n'icyo mu Rusizi. Bati none se abantu resictime, abantu bahuye n'icyo kiza, ese bazofashwa gute? Sindabizi neza ingene mu Rwanda bitunganijwe, ariko icyo nibaza nuko by'ukuri hariho inzego zibijejwe, zikaba rero ubwa mbere na mbere ariko ziba zibanza kuraba ibyononekaye, hanyuma leta ishoboye kubafasha niko mugambo muri rusange. Leta igashobora kubafasha igihe ibishobora, nayo itabishobora igashobora kubona ibyononekaye ingene bingana, ikabona abantu ingene bangana, ikabona icyo bita kangaratete mu Kirundi, ikabona vulnerability canke ibibazo barimo urugero biriko, kugira ngo leta ibafashe, itashobora kubafasha ikabaronderera imfashanyo mu bagira neza mama ONG mu mashirahamwe yigenga na cyane cyane ajejwe gufasha abantu bahuye n'ibiza, kuko na bivuze bwa mbere iyo ikiza giteye uriya umubanyi arakuba hafi, kandi byabibereye na leta nyene nk'umuvyeyi ikakuba hafi ya igakora ibishobora ibidashoboye ikabirondera aho ibona bibereye kubironderera.
Murakoze. Dufite kandi Alain. Alain, uratwumva?
Ego, ndabumva munyamakuru.
Uhamagaye urihe?
Namagaye ndi Kigali mu Rwanda.
Ego, ufise icyumviro ikibazo?
Ego, bo ni kibazo, harimo ibibazo hakabamo n'intererano.
Yego.
Mu bisanzwe nk'uyu mutumirwa nk'umwarimu muri kaminuza w'inzobere kugira abaturage abanyagihugu twumviriza ijwi rya Amerika dusobanukirwe. Umuntu aravuga ngo umuyaga Idai, ejo tuzumva twaramutse za tsunami, twaramutse za Katerina, kugira dusobanukirwe nabyo abantu. Akantu nshaka mbabwire ko ndabina hari icyo mbiziho nk'umu engineer agronome, hari ikintu iyi miyaga y'idayi iri mu bwoko ibyo bita na makategori, bayishyize muri kategori puwa. Iyo kategori rero bayishyiramo, hari ishyirahamwe mpuzamakungu riraba iby'imiterere y'ikirere bita Organisation Meteorologique Mondiale, yoyo iraba ikurikira baraba bakoresha ikintu bita mu Gifaransa, sinzi ko uwo mutumirwa w'umuhinga baraba ngo eshere do safiri Simpson, niyo baraba umuvuduko uwo muyaga uba ufite. Nk'uyu rero ufite hagati y'iyo metero ijana na mirongo irindwi n'umunani na 210 ku isaha. Urumva ko aricyo gituma ubona wagize wononye ibintu byinshi uri ku muvuduko, ariko rero umuvuduko munini cyane, kuko hariho nka za Katarina zari kuri gatanu, hariyo za tsunami zari kuri gatandatu. Rero nkatwe abanyagihugu bo mu Burundi, mu Rwanda, twumvise ijwi rya Amerika, hari ikintu nshaka nisabire abatumva abategetsi abafite ibi ibyo gukinga impanuka amaplateforme umutumirwa yatubwiye. Hari ibintu
ego muherereze icyumviro cyanyu mukinyarutse.
Ego, reka hari ibintu nka bitatu ibihugu bikwiye gukora. Mu bihugu bikwiye nko guhanahana amakuru, bagahanahana amakuru nyene hari kintu yavuze ngo ibihugu biri hasi n'ibiri hejuru ni ku musozi biri hasi ibihugu bije guhanahana makuru bijya bigo biraba meteoroloji bikakorana bagahanahana makuru kugira impanuka bazifatire hamwe baziganye hamwe icya kabiri naho bakwiye no gutanga hari icyo bita gutanga ubutumwa bw'inzira iyo miyaga ishobora kuzocamwo donc on kuvuga ati televizo d'ortinerere dora tampete bakavuga ati twibaza kuzuca nyamagabe tuve nk'abari mu Rwanda tuzuca nyamagabe uze ukate uje mu cankuzo ibintu nk'ibi donc ni prévision d'ortinerere iyo uzofata bigafasha rero abaturage bo muri utwo duce kwitegura no gutura neza no kubaka neza no guhanga n'ingaruka
murakoze
ubwo gatatu naho
yego mureze cyane
nyamakuru bwa gatatu naho bari bakwiye no kugira gutanga ubutumwa kubishobora kwangirika ndumva bashaka bakestimati uyu muyaga ni waza ndumva cyo nakwita nka dega potentiel hamwe bakaca bateganya rero na mode d'évacuation ukuntu bashaka kwivacuwa abantu
murakoze
ikindi cyanyuma ayo marita yutegurira hamwe imigabo n'imigambi yo kugira yo kuminimiza donc yo kuminimiza inkurikizi bakagira un plan de gestion des risques bose bahuriye kugira ntihapfa abantu benshi kandi n'ibintu ntibyononekara ari byinshi nicyo numva umutumirwa yo tugira cyane cyangwa yobwira amareta tekniki y'ibyo byose n'ibyo byonyine bishobora kuko
murakoze
imana ikiza n'ikiza nyene giteza kuhaba imana niyo
murakoze cyane
hari ibikorwa na volonté politique n'ubufatanye bw'ibihugu hanyuma tukareba
murakoze turagushimiye ala muri make cyane Jacques icyo cyimvira cyane mukibona gute muri make
je nibaza yuko tandije no kivuga ko mbere yatanze intererano nagena nabivuze yuko burya twabivuze hari n'ubundi yari yahamagaye bwa mbere avuga yuko ibihugu bikwiye kuja hamwe bigakorana nanjye navuze bwa mbere ko niko ubona n'uburyo bw'ibya meteo bugezweho bushaka gutanga alerte hakiri kare donc les prévisions ko biziyimbye ariko twibaza twiranije n'ubutunzi n'uburyo bw'ibihugu bya Afrika ko ibihugu bikwiye kuja hamwe nayo agatira kwiye guhanahana amakuru je kumbari kintu cyumvikana cyane hanyuma ibijyanye na plan de ya gestion ya marisque je nibaza ko ibihugu byose nibaza ko no mu Rwanda izo plans ihari ahubwo gusa ko hariho mukanya wahamagaye ari Kigali atubwira cyane cyane yuko mu burere byinshi ibyo bibazo izo ngorane ibyo biza biguma biba cyane gusumba uko byahora kiba gitewe nuko ayo mareta abadutwara ababijejwe basubiramo bakaraba izo plan de gestion des risques azo bitabanda ka plan de contingence kuburyo baguma bazishira ku bihe tugezeko kubera ntumva tufate ko hariho nka plan de contingence cyangwa plan de gestion des risques yo mu 2008 ubu ntaci ntakamara igifisi tufate rero yuko niyo nk'iyahahora nk'iyo mu 2010 urumva ko ubu itagishoboye gukora kubera tubona ko ibintu bigwa birahindagurika donc rero je mvuga yuko ari intero yatanze nkaca nongera ko gusa yuko hakwiye yuko amareta abona ko ibintu biko bizana umuvuduko munini kugira ngo basubiremo barabe izo plan de contingence zo plan de gestion de risque kugira ngo bazadapte ku bihe tugezemo n'ingorane tugezemo
murakoze Aime Frank utubwire aho uri ikibazo intererano
ego asante wayuba ndi muri Zanzibar unguja kaskazini
ego mufisi kibazo ikimbi
mufisi kibazo ni simbyo genda baza nimba koko uyu muyaga ho bo hari ubuhinga bwo kuzibira kugira ngo abanyagihugu nizabo nibihononeka rero bose hanyuma nimba ubwo buhinga bwo hari nabo bahinga bo bahari ndabona bo shobora kugira ingufu zikwiriye hanyuma ibihugu byinshi bikaba informe bakamenya uko uwo muyaga utangura uko muyaga uza hanyuma maze kumenya uko uwo muyaga umeze bakavoma abanyagihugu bakamenya babonye uwo muyaga wo mu bwoko bakamenya uko bazifatamo ndetse bakanabo informa babonye uwo muyaga bashyikiriye ukuntu bwo kwifata ntibashobore kubangamira ari benshi ndetse n'ibintu nishobore kuhabangamira ndetse leta zikaba informe ndetse nk'ubumva wubonye nk'ino muri Zanzibar bakainforma ibihugu bibanyi bakababwira ati umuyaga ibintu bimeze ukuwugi hanyuma ibihugu bibanyi bikamenya uko bazifatamo
yego murakoze Murakoze. Ego, Professor Jacques Aime Frank Erika arabaza ngo nimba hariho ubuhinga bwo gushobora kuzibira imiyaga nka kajya gihuhusi idai. Reka ravuga nuko hakwiye ku abanyagihugu baronswa inyigisho bakamenya amaleta akababwira imbere y'igihe ibiza nk'ibyo bigomba bishike mu mwishura
gute. Ego, murakoze. Je nibaza yuko naheje kubivuga yuko nibaza yuko leta nyize z'u Burundi sinzi mu Rwanda yuko ataburyo by'ukuri buhari guko abantu babwira hakiri karati ngaho muratewe nikiza nk'icumu ya gacanke cimvura ikurugero rurenze nkaba nibaza ngira ngo iyo ari ikiza kigira kize gufata igihande kinini cy'umuce wa Afrika ibyo nibaza yuko abahinga b'isi bagashaka ko bayibonye maze bakabwira Uburundi bakabwira n'isi Uburundi bukabwira abanyagihugu babo ariko ubundi nibaza yuko ari nk'ikiza gira gihwikire ko novuga mu Kirundi kigira gihwikire Uburundi bwonyene biba bigoye ko Uburundi bushobora kumenya ngo tugira dutegwe katugira abantu bikingire kuko nibaza yuko ubwo rugero tararushika ko hamana navuze ngo nshobora kuba nibesha kandi byo hamwe no banibeshe byo banivyo kuko urumva ko ubwo buryo bwa buhari noshima yuko niba hari ubutwumva ziko ubwo buryo buhari natwe bitubyira naje ndashaka kubimenya ariko aho ngeza kumenya nta buryo by'ukuri dufise bwo kumenya ngo hagira hagwe mu minota 30 mu isaha imwe mu masaha abiri mu munsi umwe ngo haraguye imvura igira ihitana abantu igira bamare nibaza kugora rugero ngo tuse mu Burundi mugabo nibaza yuko iyo ari kiza kira kize ari gifata igice kinini ya Afrika dufate nka Afrika y'ubuseruko yose icyo gihe nibaza yuko iyo precision kwera irumva sinzi ko muzyumva icyo gihe precision bari nini ya abakora muri meteo babashaka kubona yuko byukuri cyo cyuka kiba kiboneka ko kigira kize ko bari kimya ke fata kihande kinini n'abatari n'abadakora mu bijejwe abajejwe n'abatabakora muri meteo y'u Burundi boshura kubimenya bakabivuga maze bagatabariza abanyagihugu abategetsi abandi bagatabariza abanyagihugu bacu mu Rwanda ariko ubundi nibaza ko ubwo bushobozi technology tutaragera ku ironka.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanjye.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mariko mukurikirana ikiganiro muri sanga turiko tuvuga ku buryo akarere ka Afrika ko bakiteguye guhangana n'ibiza biriko bitera byiyongera bifatiye ku gihuhusi idai giherutse kubica bigacika muri Mozambique, Zimbabwe hamwe n'ibice bimwe bimwe byo muri Malawi. Reka tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufise Jean Claude, uratwumva?
Muraho neza.
Yego, watubwira ahuri?
Nuko sanwe no mukozi za Radio Ijwi rya Amerika n'Ingoboka Jean Claude ubwo merereye mu burasirazuba bw'u Rwanda aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kirwa mu gihugu cya Mayambere.
Yego, mufise icyumviro ikibazo munyaruse?
Manje kubashimira kuri iyo nsanganyamatsiko mwateguye muri kiganiro muri isanga ni byiza cyane. Nibyo koko muri iki gihe turimo n'amezi mabi tubasha kugarizwa n'ibiza ariko banje gushimira Leta y'u Rwanda itadone cyuve by'ikirere uburyo iteguza abanyarwanda mbere y'uko ibiza bishobora kuba bakabanza kubabwira ko hazaba inkubi y'umuyaga cyangwa azagwa imvura nyinshi irimo amahindu. Nk'ubu hano mu karere ka Ngoma muri uyu murenge wa Gashanda
nibyo koko umuyaga urasanzwe uraza ariko bitewe n'ikigero uburiho tumuyaga ubukanganye ku buryo ushobora kwangiriza amazi y'abaturage cyangwa ibihingwa naho bibonetse nk'urutoki rukaba rwabasha kugwa kubera umuyaga uba ari umuyaga muke uvanze n'imvura ariko n'ubundi bijya kuba twamaze kubibona ku mateleviziyo ndetse n'amaradiyo teganyagiye ryamaze kubivuga ko abaturage bagomba kwitegura ko imvura y'uyu munsi iri bugwe idasanzwe igomba kubonekamo inkuba ndetse n'umuyaga
yego
ibyo bikaba ari imwe mu bintu bigomeza gufasha cyane abanyarwanda muri rusange kuko iyo babateguje nta kiza gishobora kuza basanga biteguye nimba ari izo nsina bakabasha kuzitega neza bakazizirika ku buryo zidashobora kugwa ejo batazagura umusaruro wo kuba barya nkomeza no kwihanganisha abo muri Mozambique rwose kuba ibyo biza bikomeje kubugariza natwe abanyarwanda tugomba kubafatira iby'uburyo tugomba tukabasengera bakareba ukuntu bakomeza kwitwara neza muri ibyo biza
murakoze
ese ikibazo nabaza
yego
nk'aba metodiste cyangwa ikigo gishinzwe iby'ikirere n'ibiza ese nta kuntu bajya babanza bakabakigura ibyo bakabwira nk'abaturage baba muri Mozambique bakabwira ati ejo tuzagwisha imvura cyangwa tuzahura n'inkubi y'umuyaga iri hejuru ku gipimo cyo hejuru kirengereye wenda bakabasha no ku buryo babyiteguramo icyo kintu wenda kijya gikorwa kugira ngo nabo babashe nk'uko hano mu Rwanda tubona baduteguza aho ngaho wenda ho hari ukuntu babikora nabo bakabateguza
reka ndabishyure
cyane nyifite cyane ngomeza kucibaza
yego reka ndabishyure leta ya Mozambique ivuga ko ubwo buryo ibufise bwo gutanga inyigisho no guhumuriza no kubwira abanyagihugu ko ibiza nk'ibyo binyije baravuga ko ni iki gihugu si die ngo bari babwiye abanyagihugu imisi indwi imbere yuko gishika ariko hari abanyagihugu mu bice bimwe bimwe bavuga ko bataronse amakuru bashaburiye leta ariko leta yo iravuga ko ubwo buri bufise
murakoze abo banyagihugu muri Mozambique bavuga ko bataronse ayo makuru niko kwa kundi usanga badakurikira nk'amaradiyo cyangwa amateleviziyo y'igihugu dore ko iyo amakuru arangiye ubundi ku televiziyo y'igihugu bahita bacishaho n'ukuntu ikirere kizirirwa mu bice bitandukanye natwe hano mu Rwanda Mozambique rwose tuba tubona bakatubwira ati na Mozambique ejo izuba rizarasa igihe iki n'iki hazagwa imvura iri ku gipimo iki n'iki hazaba ibi natwe tuba tubizi rwose
yego
ariko wenda bajya bagerageza bashishikariza barabe nk'ukwangurambaga bashobora gukorwa nko mu duce dutandukanye cyane cyane bakabanda mu byaro ko burya inkubi y'umuyaga igiye gukora itangira mu byaro
murakoze reka tubandanye yego yego murakoze
ubwo ni ngo bakaga nkorode mwavugana mu burasaza bw'u Rwanda mu karere ka Murenge wa Gashanga
murakoze Faustin uri ku murongo wa telefone uratwumva
yego ndagomba
ubu tubwire aho uri ikibazo icyumviro nyarutse
ndi Kigali mu Rwanda
mufite ikibazo
mfite ikibazo
mu nyarutse
mu byukuri ndatekereza yuko ibiza biraza ariko nk'abantu batureberera bafite ubumenyi bwisumbuye basabaye batekereza ikintu twakora mu buryo burambye atari ukuvuga ngo ikiza cyabaye ngo ahubwo ngo dushake ingamba ikiza cyamaze kuba hari uburyo bwaba burambye ku buryo ibyakorwa ibiza byagize biza bisanga byibura twariteguye mbere
mureka muri make abishyure muri make cyane Jacques mubishyure make
hanyuma ikindi kandi kantu k'agatekerezo nari mfite
ariko unyarutse umwanya uragiye guhera unyarutse cyane
yego nko mu Rwanda hari ibice bimwe twari dufite tukajya tugira ibiza by'izuba imvura ntiboneke ariko bashishikariza abantu gutera ibiti icyo kibazo ndumva gishobora kuba cyarakemutse mu buryo ntabwo iri ijana ku ijana ariko hari icyo hari rezilita ifatika byatanze
murakoze
ese ibintu by'imiyaga n'imvura ikabije ntabwo ibiti byabasha kubikingira murakoze
Jacques mumwishyura muri make cyane
murambabarira ahubwo sinumvise ikibazo cyo cya mbere mu cya kabiri kijyanye n'iby'uruzuba
yego
sinacumse neza ikibazo ciwe cya mbere sinko mukinsubiriramo
ikibazo ciwe cya mbere nibaza ko ariko avuga ku byerekeye nyine uburyo bwoshigwaho ibyo biza bikamenyekana imbere y'uko bishika abanyagihugu bakaburigwa
murakoze jewe cyane cyane natahuye yuko Jean Claude yatubwiye yuko by'ukuri mu Rwanda bageze kuri technology yuko bababwira imvura iza kugwa niba iza kuba irimo urubura niba ningene iza kuba ingana ngira ngo niba haza kuba irimo umuyaga ungana gutya niba mugeze kuri urugero ndumva yuko mugeze kure cyane nka ribanza yuko ngira ngo mu Burundi ubwo rugero naho tararugera ko rugeza aho neza sinzi rero yuko uko yabivuga na Faustin uko abivuga numva umengamira nk'ibitandukana ariko je nkagira icyifuzo ngo birabereye ko ibihugu byacu natwe bitera imbere bikaronka la technology ubuhinga utuma turonka amakuru nyayo ku mwanya ubereye kugira ngo abanyagihugu bashobore kwirinda ivyo biza ariko nta n'ukubyirinda ahubwo kugira ngo inkirikizi ivuye kuri ivyo biza ibe ntoyi nitana ibintu byo biza ntibitane ibintu byinshi atangira ko mvuga yuko mbere muri inyuma y'ibyo bya technology kugira ngo abantu babwire bamenyeshe ko ingwane zya dutere kugira ngo baje bikingire harakeno n'ikintu cyo kwigisha education abantu bakamenya murabona nko mu Buyapani igihe ate ya tsunami ko batatanga kwigisha abantu iyo tsunami je ingene bigenda bwa mbere na mbere wanze ukicara ukaryama hasi ukumviriza ukaraba inzira ukagenda aha nibaza ko mu byo twigisha mu mashuri canke byo kwigisha abanyagihugu yuko bibereye yuko abigisha abantu mu gihe cy'imvura nkabijya by'inkuba ati inkuba ikunda kubita ahantu hari hano na hano canke akirazira kuja aha canke ahandi iyo imvura mubonye iguye no guhagarara atari ahantu ingene inyifato by'ukuri ibereye mu gihe cy'ikiza icyo nico nagira mpereze ko hamano ngenda mushimire ko yamaze gutahura yuko gutera ibiti gutera amashamba bituma bigabanya uruzuba bigabanya kuma ku isi niko natawe yabivuze abandere ndamushimiye ko ari interana tanze by'ukuri natya nabivuze yuko uko amashamba agabanuka niko nibiza bijanye n'amazi biba ariko kandi uko dutera amashamba biragabanya iyo mivuduko y'amazi biragabanya nayo mazi uko bangana ko bituma amazi yongera akanyonyotera mu isi ni navyo yavuze ko bica bigabanya ubwo ruzuba kubera ayo mazi yanyonyoteye mu isi niyagaruka akagaburira ibitungwa niyagambi akagaburira igitegwa niyagaruka akagabanya uruzuba maze umwimbu ukiyongera ariko iyo ayo mashamba atayahari urumva ayo mazi yose atatemba agenda mu nzuzi ntaca bakimariye imisozi yacu
yego muri make cyane mu kurangiza ku rwego rwa Afrika ku rwego rw'umuryango w'ibihugu bya Afrika imfashanyo ziko ziva mu mahanga nyinshi urwego umuryango w'umwe bwa Afrika intererano watanze ntishemeye naho ibihugu byo muri Afrika byaba bifite uburyo buke niko bite atari byo byafashe ya mbere muri make cyane rwose
bagatari ngora kwishyura icyo kibazo kurumva ko nubwo ko ari cya politike cyangwa geopolitike ariko nibaza cyane cyane yuko no kagundo kangurira abantu cyane abanyumva yuko umuco wo gutabara wamara umuco mwiza w'abarundi wamara umuco mwiza w'abanyarwanda ku bantu ariko ranyumviza nibaza yuko igikomeye nuko twebwe nk'abantu jewe nk'umuntu afise ahabaye afise aho bavukana afise ababanye afise abaturanyi yuko iyi kiza giteye
murakoze
nacyo gituma nagira nongere ko rero ngo n'ibihugu bya Afrika naho nibaza ko abayobozi baba batari benshi ariko baranyumviriza birabereye yuko iyo umubanyi atewe nk'ubu Mozambique canke ibihugu Tanzania Burundi Rwanda Congo tuba mu bambere mu kujya gutabara
murakoze cyane murakoze
aterera ku buryo afise
umwanya uraheze
wo gutabara bamara umuca mwiza
murakoze cyane yari Professor Jacques Nkengurutse yigisha biology muri kaminuza y'u Burundi akongera akaba ari mu mashyira hamwe haranira ibidukikije bako tuvuga kubiza muri Afrika ku buryo Afrika yo bayiteguye bifatiye ku gihuhusi idaye cyabikiye bigacika muri Mozambique no mu bice bimwe bya Zimbabwe na Malawi dushimire abageze uruhara muri iki kiganiro abahamagaye bagashikiza ivyimvira kubaza n'ibibazo namwe mwese mwashobora kudukurikirana tubifurije kugira ibihe byiza mubandanya mutwumviriza kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
turashimiye mugenzi wacu Fidele Nyungabo heje kudushikiza ikiganiro mu isanga.